VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uno munsi wa mbere itariki zine z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Ibroke yahiye nta ushobora kumenya aho umucanwa neza aho umucanwa waje wanduruka, kuko ayo mazu yari yugaye. Iyo bloke ni bloke irimwo ibiro cy'umuyobozi ajejwe ibyigwa.
Uyo ni Leocadi Manirambona, umuyobozi wa Lycée de la Perseverance y'Imwenya mu ntara ya Gitega mu Burundi, avuga ku isanganya ry'umuriro waraye turiye ishure ayoboye. Ni mukanya gato. Mukanya gato kandi turabashikiriza makuru yerekeye umucamanza wa sentare nkuru y'igihugu yagirizwa gutanga inzandiko zityoza umukuru w'igihugu mu Burundi. Ni mukanya gato, mugumeye ku maradio yanyu. Ishure rikuru y'Imwenya ryegamiye ishengero Methodiste Libre ryaho ryaraye rihuye n'isanganya ry'umuriro. Iryo shure riri muri komine n'intara ya Gitega, ku birometero indwi uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana araduha idonido ry'iyi nkuru.
Abazamu bari hafi kuri iryo shuri bavuga ko umuriro wamaze amasaha arenga abiri waka, kuko wagiye guhamikwa n'ikitwa tikipolisi izimya umuriro cavuye mu gisagara ca Gitega. Igice caye kiratukombera ni ibiro bikoreramo ujejwe ivyigwa, ibiro vy'ujejwe indero, hamwe n'ibiro vy'abigisha. Manirambo na Leocadi arongoye iryo shuri ni wabisigura.
Ibroke yahiye nta ushobora kumenya aho umucanwa neza aho umucanwa waje wanduruka, kuko ayo mazu yari yugaye. Iyo bloke ni bloke irimwo ibiro cy'umuyobozi ajejwe ivyigwa n'ivy'umuyobozi ajejwe indero, hamwe n'ibiro by'abarimu. Hakaba kandi yarifatanye n'ikirasi cy'umwaka w'icenda ECOFO, ikaba kandi yarifatanye n'iyindi nyubakwa ya Atelier de Couture y'igisata kiraba imfuvyi mu ishengero rya Methodiste Libre iyo ishuri ryegamiye.
Aho twashika mu gatondo kuno wa mbere, abana biga kuri iryo shuri bariko batoratora ibisigarira vy'ibitabo vyahitanywe n'uwo muriro. Rize niyo nkuru, umunyeshuri wo kuri iryo shuri yavuze ko bafise impungenge kuko ibitabo bahora bakoresha vyahiye. Amakenga y'uwo mwana w'umukobwa nuko umwaka w'ishuri uza, amahera atangisha umunyeshuri ashobora kuduzwa kugira ngo basanure ivyononekaye.
Tugira ubukene bw'ibitabo umwaka uza, ndiko ndaraba ikintu kijanye no umwaka uza hazoba hagoye, kubera n'ikintu c'amahera kizoduga kizoba kinini ya cane kugira ngo bashobore gusanura izo nzu za bamaguritse.
Kuri nziza revoka, undi munyeshuri twasanze avuga ko bafise amakenga kuko abanyeshuri batari bwaheze gutunganirizwa amanota, akibaza ko inkarata z'amanota zoba zahiye.
Ingaruka ku manota n'ukuri ziriho kandi nyinshi, kubera abanyeshuri bamwe bari bafishije mugabo, hariho bamwe batari bwibone, kandi amanota nyene abanyeshuri batagerezwa kugira ingorane, kubera hariho batari bwa reclame canke batari bwana yabone. Nico gituma dufise ubwoba bwinshi n'amakenga yuko tutazo bizohava bigenda nabi, kubera umunyeshuri ubu ntiheri bwamenye neza na neza ukuntu ibintu vyiwe vy'amanota bimeze.
Urongoye iryo shuri Manirambo na Leocadi araremesha abo bana bibaza ko bashobora kugira ikibazo ku mwimbo w'amanota usozera umwaka. Uyo muyobozi avuga ko bashoboye kurokora impapuro z'amanota naho zahiye ibice, kandi ko amanota y'abanyeshuri ari mu makaye y'abigisha.
Abashitsi bwa mbere rero bacho bafashije barashoboye guca babomora ibyo bashoboye gusohora. Twasanzemwo amadokima twari dukeneye cyane nk'amabilete y'abanyeshuri mugabo yahiye, ariko amanota turayabona nubwo byahiye ntibyahiye cyane. Turose amabilete mashasha turashobora kuza gusubira kuvyimura. Ayo mabilete rero yononekaye na ya ECOFO, ni kuvuga imyaka y'indwi yari isanzwe ari ibiri n'umwaka w'umunani n'umwaka w'icenda, hamwe na troisieme lettre moderne na mwaka w'icumi na rimwe w'indome za none. Hanyuma kuko amabilete yo mu myaka y'icumi anabe yoyo yarasanzwe ari mu biro by'umuyobozi bitahiye. Ikindi twashimiye Imana ni uko ubundi deliberation twari twayigize kuwa gatandatu, kandi tumaze kuyiheza twari twaciye twafisha intonde z'abazokora ibibazo byo gusubiramo bimwe bitaropeshaje munsi bari bamaze kubimenya bariko bariga kandi na urere bazokorera ko twari tumaze kuyimanika no kuvuga ko kuri programme amarupeshaje arabandanya guhera kuwa gatatu ico kimwe duhumuriza abantu nuko ibikorwa bijanye n'ivyigwa irashobora kubandanya amadokumentura yafise ashobora kudufasha kurangiza umwaka ko byari byategekanijwe tugatanga amanota yose umunyeshuri wese akamenya amanota yiwiwe nkuko byari biri
uwo muyobozi aremeza ko ikibazo gikomeye bazohura naco mu mwaka utangura mu kwezi kw'icenda ku gice c'inyubako n'ibitabo vyahiye
turamenyesha ko mu vyononekaye ibitabo byose bya ecole fondamentale donc ibitabo byose babikwa kwa prefeniyo byari biri akabati ko twe twamaze kubikora mu banyeshuri ivyo byose vyarononeka ibitabo byose bya ecole fondamentale cyo byo nta na kimwe twasigaranye ibindi bikoresho byose nk'amarate nka ningwa mbere zari zasigaye equipement sportif imipira yo gukina n'impuzu bakina bambaye ibirato ivyo byose byose byahiriye hariya
madame Manirambona asaba abantu bose bitaka ibazo cindero kugira ngo bakore ibishoboka byose bafashe kugira ngo umwaka w'ishuruza uzotangura inyubakwa n'ibikoresho vyasanuwe ishuri ryisumbuye Lycée de la Perseverance riri ku birometero induvuye mu gisagara ca Gitega ufashe barabara rihuza intara ya Gitega n'intara ya Mwaro ni ishuri ryegamye ishengero rya Giprotestanti Libre Methodiste mu Burundi abanyeshuri bagigamwo bose hamwe ni 304 dufatiye ku biharuro twakuye mu buyobozi bw'ishuri mu gipolisi kijeje gukinga impanuka muri komisariya y'intara ya Gitega bavuga ko uwo muriro ushobora kuba waturutse ku nsinga z'amatara zakoranyeko Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza makuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma ya maradio yabivye macakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'ijwi rya Amerika barabonye kwiyo radio yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima
Iradijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ivyumviro vya bose mu myaka 20 iheze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya amakuru y'imvaho muturero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro vy'ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko vyagiye birahinduka Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Umucamanza wo muri sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Kirundo ari mu minwe y'umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiramo imanza ya Ngozi yagirizwa gukwiragiza mu gisagara cya Kirundo inzandiko zitagira umukono zityoza umukuru w'igihugu ibindi kuri inkuru Jean Bosco ndarurinze
Iri defense ndumwami umucamanza wo muri sentare nkuru ya Kirundo niwe yaraye atawe muri yompi ku mugoroba wa gatandatu Muri karitiye arunanira mu gisagara cha Kirundo hafi yaho asanzwe aba niho yafatiwe bamwe mu bayibonye afatwa bavuga ko yafashwe n'abapolisi harimo n'abanyagihugu mu nyuma umushikiriza manza n'abandi bapolisi bamaze kuhashika aca ajanwa kurazwa mu gasho ka parke ya Kirundo ku mutaga kuri uwo w'Imana niho umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi yatangura kumwumviriza Uwo mushikiriza manza yabwiye ijwi rya Amerika ko yafashwe yagirizwa kuba ariko arakwiragiza inzandiko ziriko n'ifoto ityoza umukuru w'igihugu gutyo aca akurikiranwa kucaha co guhungabanya umutekano w'agati mu gihugu umushikiriza manza wa parake nkuru yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi avuga ko mu matohoza amaze kugira yaramaze gukwiragiza inzandiko zitanu zibiri nazo azifatanwa mu mufuko w'ipataro yari yambaye ikiboneka kuri izo nzandiko hariko ifoto yaciye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ikaba ari imwe mu mafoto y'umukuru w'igihugu bivugwa ko yasibanganijwe n'abanyeshuri bo mu mashuri shingiro uwanditse amajambo aherekeza iyo foto agira ati ndugure twa mugina nkuru nziza kuva mu 2005 ushika ku butegetsi nta kindi ukora atari kwica abahutu bene wacu ibihumbi n'ibihumbi twongeye ko abatutsi dusanga abarundi warabamaze ndugure twa mugina hari n'ayandi majambo yagiriza umukuru w'igihugu kwicisha inzara abandi ko ari umukozi wa shetani n'ibindi nyene kwandika izo nzandiko zitagira umukono aheraheze avuga ko hagiye gukoreshwa uburyo bwose bushoboka kugira Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu yomogwe ku butegetsi uwo mucamanza yagirizwa gufatanwa itonga ariko arakwiragiza izo nzandiko yaceyurizwa umuduga atwagwa ingozi n'umushikiriza manza wa parake yegamiye sentare isubiramo ya ngozi kumuhingamo kuri ubu w'Imana ni kumva zuko abacamanza basanzwe bafise ubudahangagwa bwo kumvirizwa canke kuburanishwa nabo bari ku rugero rumwe umukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya ngozi yabwiye Ijwi rya Amerika ko amatohoza abandanya mu ntumbero yo kubandanya begeranya ibindi vyemezo mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izaba yuzuye Ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu ikizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahembere ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro by'Ijwi Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio y'Ijwi Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye
naho sakarusho. Ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya makuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Radio Ijwi rya Amerika Samiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya gaheze umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yagize ikiganiro n'abamenyesha makuru aho yamenyesheje ko abakenyezi 14 bafashwe ku itariki imwe z'uku kwezi kw'indwi bagiye kurondera akazi mu gihugu cha Oman bakaba bakekwa kuba ari bamwe mu bantu bari mu budandaji bw'abantu. Turi kumwe ku murongo na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka. Evariste, tubwira muri make icyo mushinga nahe Pierre Nkurikiye yashikirije kubijanye nabo bakenyeze 14 bari bagiye mu gihugu cha Oman.
Oriane nababwira yuko abakenyezi tubwagereje kuraba ku mapuro zibuha uburenganzira bwo kugenda kujabuka imbibe z'igihugu bari bagiye mu bihugu bya Oman abagera kuri 5 ama abagera ku 9 bakaba bari bagiye mu gihugu cya Arabia Saudite. Bose rero bari 14 bakaba bafatiwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye gufata ingo indege mu gisagara cya Goma ibashikana muri ibyo bihugu bibiri byo ku mugabane wa Buraya Oman na Arabia Saudite. Umuvugizi w'igipolisi rero yabwiye abamenyesha makuru yuko abo bakenyezi bafatiwe muri Goma ari uko bisabwe n'igipolisi cy'u Burundi kijejwe imbibe n'ibirere aho camenyesha yuko cyasaba nako igipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko cyahagarika abo bigeme abo bakenyezi nako 14 kuko ngo byari bimaze kumenyekana ko bagiye muri ya ntumbero y'urudandazwa rw'abantu. Niko rero igipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uca kigarukana abo bakenyezi kirashikana ku rubibe u Burundi buhana na Kongo itavimvira kibahereza igipolisi cy'u Burundi aricyo kibafise kuva kuri igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'indwi turimwo muri kino gihe bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi kicinyamiramabi peji hano mu gisagara cya Bujumbura aho rero umuvugizi cy'ipolisi cy'Urundi yavuze ko hari ko hari amatohoza iruhande yabo rero hakaba ahitezwa abandi bantu batatu babagabo baba hano mu gisagara cha Bujumbura bivuga yuko nabo bagifungiye muri Kongo kandi ko ari bo bari babatwaye muri ibyo bihugu bya Omani na Arabia Saudite.
Ego Evariste, turazi imyaka yabo bakenyezi cyangwa abo bigeme bafashwe?
Inyaka yabo bigeme cyangwa abakenyezi bafashwe no babwira yuko muri abo bose umwigeme n'umwe atari byibaruke afite imyaka 19 abandi bafite imyaka 30 abo bose rero bavuga bati twagatwa dukije imyaka yo kwishira no kwizana yo kwidegembya tukaja kurondera ubuzima hanze bakaba banavuga yuko ubuzima hano mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi bugoye no bigira yuko muri abakenyezi 14 bari mu gisagara cha Bujumbura umwana wakaba yari mu Rumonge bagasaba yuko matohoza nyaruka bakabareka bakibananiriza kuja kurondera ubuzima mu mahanga.
Urakoze cyane gose Evariste, nzi ko banya nka kuri iyo nkuru idutohoreze uduhe mu buryo burambuye mu kanye kari imbere. Urakoze cyane gose. Mundwi heze Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi yaratanze imihoho mu mabanga yarajejwe mu runani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Mundwi heze kandi urunani rutavuga rumwe na leta y'u Rwanda RNC rwaracitsemwo imbice bibiri. Insiguro y'izo ndyane zikunda kwanduka mu nani zigwanya ubutegetsi nizo zihwejwe mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiyemo Richard Chiramunda umuyobozi wa Radio Bujumbura News na Dorimana Semana umuhinga akurikirane hafi ibibera mu karere k'ibiyaga binini. Areka dutangure twumvirize ikintu umushinga nawe Frederic bamvuga inyumvira avuga chatumye we atanga imihoho mu mabanga yarajejwe mu mugwi Senared.
Gambere nari nserukiye umugambo yesa abanyafrodebu cyane 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 cya kabiri umugambo wa abanyafrodebu bari bawuhaye ikibanza cyawo ni kuvuga baravuga bati mu nzira nashinga mu mabanga ajyanye na politiki n'imigenderanire n'abandi izindi nguvu z'u Burundi hanyuma bwa gatatu nuko nariyo nk'icegera uwahoga ari icegera cy'umukuru w'igihugu. Muri icyo gihe rero jyewe icyo nasezereyemwo ni uko ayo mabanga yo gushinga ibya politike n'imigenderanire n'abandi Barundi nashimye kuba ndabihagaritse ndasigura n'umugambi wanjye yuko urondera undi muntu asubira muri ayo mabanga kumvo by'iwanje.
Reka rero dutangure duhe ijambo umushyira ntahe Richard Chiramunda atubwire insiguro ica avuga kuri insiguro yatanzwe n'umushyira ntahe Frederic bamvuga inyumvira Richard.
Icyo umuntu ashobora kuvuga kuri ibyo bya Frederic bavuga inyumvira nuko umuntu umengo asa nuko iyo nsiguro yatanze umengo arigarutse ko kuko amaze gutanga imihoho akavuga yuko hariho amabanga amwe amwe avuyemo ayanda yasigayemo bisa n'ibintu bidatumbera neza bidatanga inyishu ikwiye. Icyo umuntu ashobora kuvuga icyumo nabona abonye akurikiranye neza ibiri ko biraba muri Sinarede nuko hari cyuka kibi, hari cyuka kibi cyerekana mwabivuze mu ntangamarara mwavuze imigambwe imaze kuvamwo, haramaze kuvamwo umugambwe Jabu, haramaze kuvamwo umugambwe wa Sonovi tari kimwe nawo haravuyemo umugambwe utoroshe ukomeye utwa ipedezi gamibanga ivamwo rya ipede rirakomeye kuko haba havuyemo na Marina Barampama asanzwe na wenyene yari muri ugo rwego rwahoramwo bavuga inyumvira na Marina Barampama yari muri ugo rwego kwa Sinared ari nk'umuntu yahora ari vice president w'igihugu na wenyene rero ipedezi gamibanga ivuyemo na wenyene yaravuyemo abantu benshi icyo kintu barakibagira yuko na Marina Barampama yavuyemo icyo rero nkuko umuntu ushobora kwivuga
none insigo ingaruka mubona ingingo nk'izo zishobora kugira cyane cyane muri iki gihe hitezwe ibiganiro by'inshuro irakabiri bishobora kuba nk'umuntu wiza
ingorane ihari nuko bica bijuragiriza abanye politike batari bake bikajuragiza abarundi bakurikirana ivya politike kuko bavuga bati none turiko tujahe tuvuye mu mabi tubona umengo abari kuduha agahengwa ari kudufasha ko haza agahengwe mu gihugu nabo nyene bari ko barasubiranamwo ejo none bizogenda gute muri ivyo biganiro aho umuntu abona yuko genovita yuko ari nkingwara abanye politike b'abarundi bagwaye iyo ngwara yo gushira inda zabo imbere yo kwiyumvira ikibazo cy'umurundi cy'abarundi bwite kuko dufate nkuko umuntu yovuga abaganga iyo bakora muri hospital barabaganga bashika kuri 25 ntibarinda gushwana iyo babonye abagwayi bashitse iyo babonye abantu indembe iyo babonye abantu bakomeretse umugwayi ashitse umugakomeretse ashitse ubwo nyine acasimbira ko akavura niyo ngorane dufise rero mu ba politiki biwacu hagufata ubwo nyene ingufu zabo zose ubwenge bwabo bose ngo bafate uyo mugwayi ariwe murundi uyo mugwayi ariwe burundi bakireka tumuvura ubu nyene ibindi tuzobiraba hanyuma bobo baca babanza kwicara bakavuga bati none jewe nzocambiki nzoronkiki bene wacu tuzobaha akazi gute mbe nzoca nkora gute bigaca bituma iyo ngorane yose dutumwanya yo kuraba hagushira imbere urukundo rw'igihugu dushira imbere ingorane z'abarundi no gutorera inyishu ikibazo turimo muri iki gihe.
Icyo kibazo cyo gushira imbere inyungu z'abantu ku gatwe kabo turakigaruka ko ariko imbere yaho turi kumwe n'undi muhinga akurikiranira hafi bibera mu ntara ya Afrika bigabe nini Durimana Semana namwe mutubwire ku ngingo ubwa mbere na mbere ingingo y'urwo runani Senared eka niyo ngingo ya rundi runani RNC mu Gifaransa ingaruka insiguro muha izongorane zose ziba ziri muri zona ni nkizihe mushya nahe Durimana Sema
murakoze cyane insiguro tubiha nta yindi nuko ijambo politiki abo bantu n'abanyapolitiki ijambo politiki yaba mu Kirundi nta Kirundi rigira yaba mu Kinyarwanda nta Kinyarwanda rigira bisobanuye ko ibyo ni ibintu yavuye mu mahanga ari ibintu bishasha badushyizeho tubiburira n'izina mu by'ukuri ibyo rero kugira ngo tubisobanukirwe buri muntu wese abisobanukirwe ukwe yaba mu Rwanda yaba mu Burundi umunyapolitike akisobanura ukwe uwo mu Burundi nawe akisobanura ukwe aho niho hava ikibazo mu by'ukuri gitera ibi bibazo byose kuko akenshi usanga abanyapolitike bacu dufite bashyizwe mu kintu cyitwa amashyaka menshi muri ayo mashyaka menshi niho bose nyuma yaho bihindukiye kuko twakwibutsa mbere hose ko abakoloni baza kutukoloniza ntabwo twagiraga amashyaka habaga umwami agasigaho umwana we atanga cyangwa yapfa sinzi ukuntu mu Kirundi babyita mu Kinyarwanda babita gutanga agasiga umuhungu we bikakomeza bityo imyaka igashira indi kaza iyo hageraga n'umuntu ugoma ushaka kumwigomekaho baramwitaga umwami yaramutangaga niko byitwa kandi ntabwo ari umwihariko mu Rwanda ni Burundi nuko no muri Afrika hose nuko abakoloni baza basanze hari abami bategeka bakica bagakiza bakica uwo bashaka bagakiza uwo bashaka bakamuha imisozi uwo badashaka bakamwica ubwo rero byaje guhinduka aho bakoloni bazi nabwo baje nyuma cyane ni ukuvuga ngo hashize imyaka tuvuge nubwo twayigira ijana bitewe n'ibihugu byacu bya Afrika bageze mu bihugu byacu icyo bakoze ni iki batangiye kuzana ikitwa ishaka rimwe rukumbi turabyibuka za MPR turabyibuka bya MRND turabyibuka amashaka muri Afrika hose twari dufite amashaka rukumbi nyuma abo bakoloni baje kubihindura ku bushake bwabo tutaranasobanukirwa amashaka icyo ari cyo abakoloni baza guteka kugira amashaka menshi mu by'ukuri badutegetse kugira amashaka menshi
ariko Dorimana Semana ntari kubavuga ko amashaka menshi ari mabi
oya aho ngaho mwinyumva nabi ndashaka kugira ngo dusobanukirwe neza
yego
kugira ngo ndaza kugera naho amakimbirane yatangiye kuzira
bazanye amataka menshi bava kuri parti unique bavuye muri za parti unique bazana amataka menshi muri ayo mataka menshi rero muri Afrika abantu bagiye bayasobanukira uko bashaka bisobanuye iki hari bamwe bayasobanukiwe ko ari uburyo bwo kugera ku butegetsi kandi koko amashaka uko bayashinze abantu bose bagenda bumva ko kujya mu ishaka kandi ugaharanira umwanya wo kujya hejuru ibukuru bizaguhesha amahirwe byanze bikunze yo kugera ku butegetsi kandi umuryango wawe nawo iyo ugeze ku butegetsi muri Afrika umuryango wawe nawo uhita ufata imyanya yo hejuru kuko tuzi ko uburyo Afrika itegetswe iyo umuntu yageze ku buministre muri iyo ministere byibura 80% kugera hasi hagomba kuba hari umuryango we ari
mu majambo make Dorimana muri ko muvuga cyo kimwe na n'umushahara Bishara Kiramunda ko igituma haba indyane mu migambwe munani ari uko haba hari inyungu z'abanyapolitiki ubwabo
turaza kubigeraho kugira ngo bisobanuke neza ariko nk'uko wari watangiye ubivuga uwo muvandimwe wasezeye muri Sinarede akaba yari mu butegetsi bukuru bw'u Burundi byanze bikunze birashoboka kuba yaravuyemo ubutihuti yizejwe ko ashobora kuzaba ikintu gikomeye cyane Sinarede imaze gufata ubutegetsi none muri RNC bari buvuze nabwo hari igisobanuro duha ibiberamo wenda turi buze kuvugaho uko ikiganiro kiri bukomeze kugenda murakoze
mushenahe Dorimana Semana muri aka kanya turafise abanyuranyi muri radio Ijwi rya Amerika reka dutangure kuri Godson ari muri Tanzania Godson muratwumva
yego tabunda bumva cyane
murafise ikibazo murafise icyumviro
yego metro bifite ndafite icyo nashikiriza kujyanye no kukuntu aba bantu bahurikiye mu nani usanga bagenda bagenda bamwe biyonkora mu mugaba usanga biyonkoye muri zo nani atacu bashikirije imbere y'abanyagihugu igihe cyo mbona gusa kimwe nuko abagabo bashobora kunga inani bunzi nani bakaba bashaka kugira ngo bazibagwanirize umwasi hamwe kuko nakarabarundi bone bacu umugani ngo ngibigire inama ngo bigire imana naye mugenda wabagize gorunani akabatanama ngo nubongere bagire imana umva se iyo baba ariko barajyo barihe ubona na nuri ya mugabo yizinzire ku butegetsi nayo nyene kwazo cyago mashikiriza mu makungu ati wabonye babantu cyangwa ndi bagenda bamvuga ko onicho bashaka kuba baharanira ati nuko bashaka kuba bavuga ati ngo tuzaharanira demokarasi zana ya demokarasi nabo batariko baravyerekana hari ya munani za urumva ugiye kubiraba ukibona yuko bariko baramuha ikibanza kinini kugira na wazo yazoyishikire ku ntumbero yiwe n'ivyo ashaka kuzakora ahubwo gusa kimwe gusa cyo no basaba abo nk'abanyepolitike nuko boja hamwe bakaganira hama nimba ari ikintu cyo bagihaze muri bo bakagikura mba bashaka guhagarara ku nkingi za demokarasi nkuko tubibona mu bindi bihugu mu za Amerika bubakiye ku za demokarasi ndetse n'ibindi bihugu by'abanyamahanga bubakiye ku za demokarasi bamaze ko nzaba bataure demokarasi cyari cyo bataure ko iyi nimba iyo ntwari zo bije guhuza bose akaba ari ibindi nabo bashaka kubona yuko muri kazoza kabo nibashikira ubutegetsi bazuce baza gushikira inyungu zabo bamenye yuko nubwo bazobagiye ko ari kuje gushikira inyungu zabo nuko nabonye ni hazocyavuka iyindi migizo gero kuza kubagwanya ahubwo gusa kimwe gusa cyo boshyira imbere nuko boshyira imbere ubumwe bagakura ibyo byose bizo bibatandukanye
yego me
akije cyumba n'acyaricyo
urakoze gatsana reka duhe n'ijambo umushanahe bagabo wewe wari mu Burundi bagabo mwiriwe neza
amahoro
ni mahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
yego je ndi cyumviro nitwa Dismasi bagabo ngirie ko kwiki tubaze kumva nuko byene byavuze ko yatanze imihoho kandi murazi byagiye birakurikira na usenera jawe yavuze ati Senarete Jesse ndayirimo arayivamo bishaboneka neza ibintu byo mu Burundi abana politike bacu usanga batatahura neza ati demokarasi ni iki mu bisanzwe naje inzo nani ngere zigenda ziravuka urabona ko hari ikintu bahahamiye mu bisanzwe bategeza kubyana buke kugira bagende bumva bategeye cyacu demokarasi misanzu demokarasi dusanzuzi ko ari amatora ari intwaro y'abenegihugu ishyirwa ko n'abenegihugu kandi ikaza gukora abenegihugu aba rero mubikurikiranye neza mwarabonye batangura nk'icyo bise ADC ikibiri warabonye ko ari ikintu nacyo nyine kivutse giturumbu kaba taraziyateguriye ugaca usanga niya migambwe idahuza n'umugambwe uri ku butegetsi reka tore nyine tufasha tujya hamwe dukure wa mugambwe uri ku butegetsi bumva ni nabatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ariko rero kuba bagiye muri cyo kintu uravye nka adasengera bakiyemo no kubuga bunyenye ntari ba
aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twateguriye muri kano kanya turabashimiye ko namwe duteze amatwi turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma turabararitse namwe mwese mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano kuri radio ijwi rya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka murakoze.